bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira ku FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mwadutoye kutwumviriza muri studio ndwi muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga 16.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ingoma za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga cyo kwa gatandatu nkuko maze kuyimenyera ni wa munsi mudusangiza amakuru abavugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico muvuga kuyo twabashikirije mu ndwi twa turiko turasozera. Ariko imbere yuko tubahakanya kugira ngo mutuyagire ariko aravugwa na yaranze aho muri muri ndwi turagaruka ku yaranze Burundi tuyafatiye mu gisata c'impunzi. Aho ku munsi wa gatatu ishami rya ONU gita impunzi ryatangaje ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo rishobore kwitaho impunzi z'Abarundi. RCR yongeye ivuga ko impunzi z'Abarundi uno mwaka ushobora kurangira zarakwiye ibihumbi 500, ariko ivyo biharo ntibiriko birahurizwa ko n'impande zose. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Senide H mu Burundi wasavye ushimitse ko abo vyega bosuzuma ivyo biharuro bitangazwa na RCR mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uno wa gatanu. Umukuru uyo murwi yaragarutse no kubindi bibazo bitandukanye vyagateka kazi na muntu bivugwa mu Burundi. Mugenzi wacu Raymond Zimana yari akurikije ico kiganiro aratwibutse vyavugiwemo.
Naho yemeje ku mutekano mu gihugu wifashe neza, Jean Baptiste baribonekeza arongo uyu mugubi w'igihugu wigenga ujejwe gateka ka muntu CNDH abajijwe kubitigiri ishirahamwe muzamakungu rirabe vy'impunzi ku isi yarse riheruka gushikiriza ko giteza Abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018. Uyu arongoye CNDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka. Akibaza ico HCR yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri.
Kwe ibyo tuzi nuko mu bijanye no guhunga nta utegura guhunga mu bisanzwe. Muri ico gihe ntakubwiye ati jenzo guhunga mu mwaka uza hucakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge. Kwera ko ntazi ivyo iryo shiramwe riba gishimikije mu kugira iyo projection akinini no bivuga ko mugabo ico tuzi nuko kenshi guhunga si integuro guhunga biraduka kwera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga singi ngufata yo guhunga ahunga kubera ko aho uri bitagishoboka. Muri ico gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abacha mu mwaka uriya bahunze abandi nkabari.
Uyo arongoye CNIDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo harseri jikiriza vyo babivise aho bifatiye. Jean Baptiste baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi.
Ahanini igikwiye gukorwa ni guheza rero umuntu akasuzuma muzima bw'abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuze iki canke hari habuze iki, ni kihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara vuga twe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara navyo nyine birahari cyane cyane mu zakirundo na muyinga. Naho nyene umuntu agafata ingingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri ico gihe ntaco tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga.
Ikindi kibazo cabajije muri ico kiganiro umugwi wigengujeje agateka kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga heruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe muzamakungu ONU aho uyu munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri CNDH babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza
iryo tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko oni ndwego ukomeye ruraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza amakinga ryo n'ikintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzo cyari kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose niko dufata bujya butumwa umunyamahanga mukuru wa ona
umugwi CNDH ujejo katika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi uyo mugu gatera ivyatsi hote rwarigize iminsi igibonekeza rikwegwa n'abavyeyi canke ababanyi kubana bibukije ivyabaye bubanza aha abana bahambwe babona kuko bashi bigori mu murima igitega muri komini taba aha abana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono mukanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'undi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera abavyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
arakoze Raymond Zimana andi makuru yaranze u Burundi nivyerekeye iyandikwa y'abazotora amatora ya ego canke oya yimirije kugira ngo ibwirizwa nshingiro rihinyanyugwe canke ntirihinyanyugwe bivanye n'ica abanyagihugu bazovuga abiyandikishije muri ayo matora ni nabo bazoca bahagwa amahigu yo gutora muri 2020 uko kwandikwa rero kurabandanye no munsi bweze ku munsi wa gatatu bikazohera itariki 17 za kuno kwezi nuko rero nchuti bakunzi akanya ni gwanyu kugira ngo namwe mudusangize ariko ugwa ngahi wanyu aya havuzwe canke ayo twagize turabashikiriza mushaka kugira ico umuvuga ko Bobo Prondo B I know you like it when I touch your body you say be my baby and I say yes oh baby come closer y si va yendo ya Mama, I love when I see I can tell when I see it I go to your daddy I go to your mommy Don't be a stranger, babe Like you don't know me Baby, doesn't matter I know you can feel it You need a lot of love I'm reaching out I'm going to come to babe You don't know me Urubuga rero ni gwanyu incuti bakunze ibijwi rya Amerika mu twumva muri wa mbere twakiriye muri Isanga ni Jean-Claude Kaze ku ijwi rya Amerika. Jean-Claude.
Allô.
Ikaze ku ijwi rya Amerika. Urakoze cyane uhereriye amajahega Jean-Claude.
Ewana ndingo kajankorode merere mu gihugu cy'u Rwanda ni mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kera ndabakurikiye gatanu kuri gatanu nkunda gukurikirana ibiganiro byanye cyane kuri internet cyane turi kumwe ariko no kuri radio turabacuranga kuri 94 n'ibice bitatu FM
urakoze cyane gose Jean-Claude Nuko rero no musi namakuru dusangiza canke ni bicyumviro kuyayo twagiye turashikiriza atandukanye.
Amakuru n'abasangiza makuru no kutwemwe bose na murashoza. Na kibazo ta imana imyaka zeje gori. Abaturage bararya bagenda manywa nijoro umutekano ni wose mu gihugu cyacu rwose na kibazo na mahoro na Nati nikibigi hari rwose mu burasirazuba iwacu.
Ikibazo cy'ibiraya cyakomeje kuvuga ahandi hatandukanye mwebwe ntikirabashika ko ntacu mufise.
Iburasirazuba burya ni ahantu hatera ibirayi bya Ruhengeri. Bikunda kwera mu Ruhengeri cyane. Twebwe tweze ibirayi bitoya bino bitoya na ibirayi binini kandi ikibazo gihari mu Rwanda ni iki ibirayi binini ba byo mu Ruhengeri bitinda mu butaka nyine abaguzi babaye bake bikabura. Gusa twebwe inyungu tuba tubifitemo nkatwe tuba dutuye kure y'imisozi nuko tubigura make uko kubikiro ikiro ni 170
Mhm. Mugiha handa ganga.
Nuko ngo mwanda kose.
Nayo mafaranga nyene.
Ewe.
Nayo mafaranga nyene 170 ku kiro.
Eh na mafaranga 170 kuko mu minsi ishize birayi mu mwaka uwe ho twabiguraga 230 150 ariko bitewe nuko umusaruro wiyongereye rwose birayi bikaba byinshi mu gihugu byabashije no kwanguhiriza n'umuturage utifite ufite ubushobozi bwiwe bukeya aba kabasha kurya ibirayi kandi birayi bitucyumva ngo nago tucyumva ibirayi biraribwa n'umuntu ufite amafaranga menshi umuturage wo hasi rwose ufite amafaranga make aragura ibirayi akarya n'umuryango we icyo kintu twashimira leta yacu y'u Rwanda yadufashijemo n'abahinzi kandi babihinga bakabidusagurira mu ntara nabo tukabashimira kuba duha ibirayi tukabasha buri wese akabasha kwishyikira ukara akabasha kurya ku birayi
urakoze cyane
shimira leta yacu y'u Rwanda
urakoze Jean Claude ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda
yewana hano muna yose azuba barabashimira rwose kuvugira ku ijwi rya Amerika babumva ari ibitangaza ariko bitewe nuko tuba dukoresha imbuga za internet cyane tubasha kubakurikira nkatwe tukabasha kuvugana namwe bikadushimisha cyane
urakoze cyane
kuri kuri radio y'ijwi rya Amerika ryumvikanira ku isi hose
urakoze cyane gose Jean Claude
eh namwe murakoze kandi mugire weekend nziza natwe ubu turi kureba umupira hano kuri Stade Amahoro rwose ku mateleviziyo Burundi n'u Rwanda biri gukina byadushimishije cyane nta kibazo kirimo
urakoze uze kuba hagufi y'iradio turaza kubabwira ingene biza kuba byagenze bya Lydia Ludic na Leon Sport ngaho mu Rwanda mumenyesha makuru wacu kurikirana bya sport ariko arabikurikiranira hagufi
na ko sikubikira kuri televiziyo Rwanda n'umunyamakuru wa hatunga w'u Burundi nawe ari kubucisha rwose bari kuvugana n'abanyamakuru bacu hano mu Rwanda nta kibazo n'ubufatanye n'ibintu n'amahoro
ubona hari na kimwe kirinjira haba mu Rwanda canke mu Burundi byifashe gute
ubu ko turi kubibona hano kuri ekara nge nabikubwira neza ni ukuvuga ngo umupira mu kibuga uri hagati na kipe nimwe irasa gusatirana ngo ibashe gutsinda indi no kuvuga ngo rero ko dutegereje umusaruro uboneka hagati ya ikipe cyacu ya siporo cyangwa ikipe y'u Burundi ubwo ni ukuvuga ngo umupira uracyari hagati na rimwe irashota mu izamu y'indi ku buryo bukanganye
urakoze reka turaza kumva ingene bizaba byagenze makuru yacu yo hanyuma Lydia Ludic murumva kuri kwiratana mu mitwe na Leon Sport ngaho mu gihugu cy'u Rwanda urakoze gose Jean Claude
namwe murakoze kunyakira live ku ijwi rya Amerika
turase kandi na Emmanuel ku murongo Emmanuel kaze ku ijwi rya Amerika na wewe Uherereye ga Emmanuel?
Uherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Huye.
Mu karere ka Huye.
Emenge ni Karama.
Ni cyumviro canke amakuru dusangiza?
Icyumviro byose nagerageza kuko nkanga mu karere kawe ntabwo tubasha kubakurikirana neza ijuru rya Amerika.
Ku mirongo yacu.
Ya kumbuga nko yambaga ariko ubundi kunoza kuri FM ntabwo tubakurikirana ngo tubumve
reka abaturongora kenshi baba ariko barumva iradiyo nibaze yuko babyumvise bazogerageza babikurikiranira hagufi hama barabico bakora nuko rero duga ku ijambo Emmanuel
ibindi bijyanye n'andi makuru asanzwe naye ibigori bireze ibirayi biracyahari ntabwo bihenda ngaha twarabyishije nyine mu tubandi
ibyo bigori none ubona umusaruro wabonetse ari mwinshi gusumba canke byifashe gute
mwinshi cyane kuko abaturage barabyitabiriye cyane imibande yose ni ibigori gusa
mbe nk'ikiro muca mudandaza ku kiro canke mudandaza kuri kimwe
tudandaza kuri kimwe nk'ubu bitanu ni senkani
hari ingingo iheruka gufatwa mu gihugu cy'u Burundi nko mu ntara za Kirundo yuko abahora bakora umwuga wo kudandaza ibigori mu mabarabara atandukanye batakibikora mwebwe muremerewe kubikora uyo mwuga wo kubidandaza mu mabarabara haba ivyokede canke ibitetse mu mazi
biremewe nta kintu bitwaye mbona babikora nta kibazo nta nubwo bibujijwe
urakoze rero cyane rwose Emmanuel ngahuye Rwanda ugira umunsi mwiza na wewe ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuwa gatandatu umwanya ni rwanyu urubuga ni rwanyu amakuru avuga ahiwanyu tutamenye canke twamenye mushaka kugaruka ko ivyumviro bitandukanye kubiko biravugwa irya nino akanya nirwanyu muri kumwe na Diane Nahazwe muri studio y'indwi. Kuri nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika bakunzi mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi muradutunga turumva amatelefone atari ko araca mu byoroshe ariko muhinga bw'ivyuma bariko barakora ibishoboka kugira ngo bashobore kubatora turabandanya atugerageza ikiganiro ni muri sanga. Akarimbo ni I love my life tukaba dufise na Pascal ari ku murongo. Pascal ikaze ku ijwi rya Amerika kandi na weekend nziza.
Kuri twese hamwe.
Uherereye he Pascal?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Uri Kigali mu Rwanda. Pascal tugusabe ugabanye itelefone ya ugabanye radio kuko biratugaruka ko amajwi urashaka kutwumva mu telefone nubwo utari urumva ku radio.
Na kibazo.
Urakoze cyane gose Pascal ni icyumviro canke namakuru dusangiza.
Nk'amakuru kuko ndimo kumva umukino wa Rayon Sports na Lydia GK Sports Africa y'u Burundi. Ndumva bikiri ubusa ku busa. Ariko nize ko Lydia GK iri butsinde Rayon Sports.
Wowe ufana Lydia Ludic?
Cyane pe.
Ukundira iki yo ekipe ga Pascal nimba atari banga?
Aya ntago ari ibanga rwose. Lydia GK icyo nyishimira ni uko ikunze gutsinda cyane kandi inayoboye mu gihugu cy'u Burundi.
Isumba za Vitalo?
kaheri shari bya dikira zisomba koko urebye igihe yatangiriye gukina ni yange.
Nuko rero katukwifuriza amahigwe uhave utsinda ariko bidakunze ntacuradze ko mu mpira habura na babiri hagatsinda umwe. Urakoze cyane gose Pascal uraza kuguma hagufi radio turaza kubabwira uko bizaba byifashe makuru yacu hanyuma. Tose kandi na Leon ku murongo. Leon nawe wikaze ku ijuru rya Amerika no mu kiganiro muri Isanga.
Ego mwaramutse cyane miriwe ku banyanyu b'ijwi rya Amerika na mwebwe abamenyesha makuru ngaho b'ijwi rya Amerika.
Twebwe ni mwaramutse haracari mu gitondo ni saa 3 za gatondo. Ariko batumva bari ganino ni ku mugoroba bamwe bamwe.
Ego ndumva yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ngaho mu Burundi hatandukanye cyane ngira ngo ibiringo by'ibihe.
None Galeon wowe uri he mu Burundi dutefune twari twansa ari kurumva turatanguye gucamo.
Ego jewe tuvugana ndi muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi mu majepfo y'igihugu cy'u Burundi.
Majepfo y'igihugu cy'u Burundi mu Rutovu havuguye make.
Ego ngaha mu Rutovu ayari karavugwa cyane cyane ariko havugwa ibyo kwiyandikisha mu matora aho tubona yuko atari abantu benshi bariko barabyita bakoko biraboneka yuko abanyagihugu ntitwava tuvuga ngo ariko babyitabira nk'uko ayandi matora bahora bayitabira. Mugabe umuntu wagerageje kuzarabaza hirya no hino benshi baravuga bati none aya matora tuzo ati none ko ibizotorwa bizabizwi twe ntitubona akamaro ko kujya kwiyandikisha nibyo turiko turabona cyane cyane
kubera iki bavuga ko ibizovamwo bizabizwi kandi ataranaba.
Ni kubera nyine bariko baravuga yuko hamwe uwo fatwa ari karavuga nawo yango yo hava cyamererwa nabi ariko tukabona ku maradio yo akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi indirimbo zirirwa ziravuzwa bavuga ngo tora ego mugabo seni ntiyagire na kimwe kibivuga ko handi nabo baravuga bati none ijya seni ko aribo bayishyiriyeho ati bumva oya hari kibanza iyo bayigifise mu gihugu ati rero ati ni hamwe nyene ho kuvuga ati tutinyiki kitsuwe cy'aba abatwari bo ngaha ati n'ahandi hoho nta n'akamaro ko kwirirwa umuntu arajya guta umwanya ngo agiye gutora ati bizwi birazwi hajya n'inkina n'icyo bariko baradukinirako.
Abona babivuga we kubwawe nawe uhagaze
ye kubwanje nagiye vema sino havanja kubesha turabye climat politique cyanke cyo no kwitangira ngo umuka wa politique uri mu Burundi tukaraba ukundi ibintu bimeze je sino cyahe cyuru ya cyanke ngo hasi naje ndabona yuko ibizo hava bitogwa ari ivyo nyene
nawo vyemeza imbere
ego iravugwa ku mugaragaro oya nayo ngo ndivugwe none wumva aramatora kandi gutora hari watora hagati y'ibintu bibiri
mugasaba iki.
Ego twe twice dusaba ntacyo tubanza tuvuga ngo twosaba iki kuko bobo ibyo bakeneye n'ibyo bizotogwa ariko tumwe gusa nagomba mvugire ko mvuge amakuru turiko turumva bene wacu bari mu makambi y'impunzi ya Nduta. Alo
nduga ku ijambo turakumva Leon.
Ego Induta turafise yo bene wacu bahungiye bariko baravuga yuko umutekano wabo utari kuri ufashe neza ku mvo z'uko hari abantu bariko barafatwa bagirizwa ibinabiri ya tukabona yuko agateka k'impunzi katari ko karubahirizwa. Twe tugasaba honi na HVR cyo kumwe na Leta ya Tanzania kureka guhava baza barafata agasaki isaki kuko nka bamwe banatinya no gufatirwa mu Burundi ukacubona yuko n'umutekano wawe naho bagiye utariko urubahirizwa sinzi umutekano w'impunzi niwubahirizwe kuri bose. Hanyuma
ni ikibazo kikiri mu matohoza ngira ngo ushatse kuvuga Abarundi 10 bafashwe mu ndwi yahera bagirizwa yuko boba bafatanywe ibigwanisho ni kibazo kiri mu matohoza amenyesha makuru bacu barabandanya babikurikirana amatohoza ni yahera tuzobabwira uko byari byifashe.
Mutu wamugize neza kugira ngo natwe tubyumve kuko twebwe naho umurundi umwe vuye mugize ikibazo biradutera ubwoba kandi biba bituradishinga cyane cyane yuko umutekano ari kiri mu buzima bwa muntu.
Urakoze cyane gose Leon ngaho mu Burundi mu Rutovugira umunsi mwiza hamuragumiza ku murongo ku ijuru rya Amerika.
Murakoze namwe mwebwe muramutse abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga. Them mama them papa all of them want to quarrel. You know that I'm a biggie man, yeah. Kick harder than Jackie Chan, yeah. My money coming biggie bass, yeah. Tose kandi na Elias ku murongo. Elias ikaze ku Ijwi rya Amerika. Elias
ndakuhaye mwiriwe dia
amahoro neza. Elias ni impore
rekomenda shima
uherereye amajaya
Bujumbura mu Burundi.
Bujumbura mu Burundi akavura canke izuba byifashe gute?
Yiriwe hari hagati na hagati, hamwe hasaka zuba handi naho haraza gasutu n'ubuturi mu gasutu ntangora.
Iti umviro change amakuru dusangiza.
Ego cyambere nuko tanguye gushima ko tuganye hari hahetse tuganye. Ego ama kindi no tangura gushima n'ibiganiro bya radio y'Amerika, ikiganiro cy'uka ikiganiro iwanyu mu ntara, amakuru ya saa kumi muri sanga n'ibyinshi. Ego ama sana gomba kuvuga ni kuterekeye ibinyenye umbise yuko hoba hazohunga abantu bagera ku 50,000 no mwaka bada yuko leta yabyumvise ibaza ko yadushingira kuko n'abahunze turakeneye uko yuko bagaruka dusomye uko jyewe mbona ibintu bimutangi uko namye mbona hariho n'abamye bapfiyamiriza ire bijya byegeranyo rero sinzi uko nabo n'ababisomye nabo bapfiyatamo abami
menyesha makuru ya Evariste nzi ko wanyanka ariko arabikurikirana, turaza kubabwira ingene bizoba bimeze uko byagenze. Uraza kumviriza amakuru ya saa kumi na zibiri.
Yego mama wanjye engineer ari cyane ngaho.
Oya si hari no munsi.
Yewe se kumumpera mwiriwe.
Urakoze cyane gose, ugira umunsi mwiza Elias.
Yego namwe ndabashimiye ndashimiye nako karirimbo abarimbuye ngo karabaryoheye cyane hariya anye.
Bafata ukuguru wewe mufitani ubucuti budasanzwe rero
nababanye.
Wo kwibutsa bumviriza Ijwi rya Amerika ivyafata ukuguru ko aho uko wabyumvise nuko bimeze.
Tudiye ko ari umubanyi Imana yatwihereye adukura amenyo ku mahera makeyi atarenga amajana abiri, mbere niyo tumuhaye ayarenga arayatukuza.
Urakoze cyane. Mbega wewe ahimbuye uvuga nihe, ni mu Kivoga canke?
Ego neza na neza je navuke hajya anye mu Kivoga cyambuye hajya mu iteka rya.
Urakoze ugira umunsi mwiza Elias.
Watweze.
Ibyo Elias rero yaravuze byafata ukuguru n'umuntu ubataziriye kufata ukuguru akura amenyo mu ntara ya Murambya. Umenyesha makuru wacu Diane Ndonsi yadukuriye inkuru avuga ingene abanyagihugu bahi Murambya muri komune Mbuye bamwitura ari benshi kandi ngo abafitiye akamaro. Gusa haracariho impari zitari na nini cyane zo kumenya nimba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo mwakira bukamufata nk'abandi canke naho nimba yobandanya abikora uko abikora. Turafise kandi Cedric ku murongo. Ikaze Cedric.
Nimpore
nimwaramutse. Turacari saa tatu za gatondo.
Mbanze kugira mutanga ku Ijwi rya Amerika ndabivuga n'umwaka mushasha mwiza
ntusangire.
Yego
nuko uherereye amaja hega Cedric.
Yemerereye neza aha amubuga anda ahantu Entebbe.
Entebbe
yego
havugwa makinga aho ya Entebbe mu Barundi bari
yego. Entebbe ni safari harakazuba hamwe neza kariko kararenga.
No.
Bari kubana bari bakomera bari bakomera bakomirimo abandi bagenda nishaka bisambana ari mutekano. Yego.
Kunyicyumviro canke namakuru dusangiza.
Eka kubera ko ku munsi wa gatandatu atamukimira bahari umuntu asikiriza amakuru aherereye. Amakuru muri rusange na nyinshi kabisa nikimye guhamagara kugira ngo ndabasuhuze gusa.
Urakoze cyane gose.
Yego namwe murakoze mu nsuhurize Thomas Kamirimbo.
Yego ubutumwa buramushikiriye.
Yego
urakoze Cedric ngaho ya Tebe mu gihugu cy'u Buganda.
Yego murakoze.
Mhm. Ikiganiro ni muri sanga kwa gatandatu umwanya bari gwanyu nta mutumire ni mwebwe muba muri abatumire mutubwira makuru yabaye ayo muri ko murabonaho muri canke mukagira ico mushikiriza kuyagiye araca ijya anino. Ikiganiro ni muri sanga. Them mama, them papa, all of them want to party. You know that I'm a biggie man, kick harder than Jackie Chan. I'm money coming, biggie bands, number one in your area. Tose kandi na Olivier Kumurongo, Olivier Ikaz. Olivier.
Namara chana diyan.
Mm-hmm, turakomeye.
Hello.
Turakumva Olivier. Olivier. Tugusaba ugabanye iradio iri nyuma ya urashaka kutwumva muri telefone yawe.
Okay, nanyumva.
Ego.
Ego. Nanyumva izo mvuga. Ani nukuri ibiri ko yaraba mu gihugu cy'u Burundi byo kwiyandikisha mu bijyanye n'imyanya yo kwigishinga bw'abanyeshuri kuri tora. Nongera n'imbonko uko abantu benshi babibona ni abantu benshi bako bajya kwiyandikisha ariko byari bikwiye yuko bamenya yuko akazoza k'igihugu kabikanyenye mu bibazo bamenye yuko ibyo abababiye kutajya gutora mu 2025 bararetse gutora mugandi baretse gutwarwa rero bamenye yuko ubu nibatajya gutora abandi bazobatore kandi bazobatwara nimba bazwa n'ubutegetsi buhari bwashinzwe DFDD cyane abandi bagiye gukora shinzwe DFDD nibagende biyandikisha hanyuma ibyo bazoja gutora mu kazi k'amatora nta n'umwe bazaba bari kumwe nimabyabimenya bajya bikorera nyamba bazibikorera mu ibanga nyamba bazibikorera gute ariko bamenye yuko gukora shinde de FDD atayinjira atari guca mu nzira y'amatora.
Olivia nimba atari banga uherereye amajahe mu gisagara ca Bujumbura wabonye vyifashe gute waragiye gutora icuka cari kimeze gute canke uruzo hava bikora muri no misi yindi sigaye
nukuri mbonje nayandikishije kandi amahoro ni yose jenga jumba ngamugagara raramu ngwana cyayiki ngwana kuza ari mutekano wuzi arato twayandikishije kuba yuko n'abandi baraza mugu yabona ko baca guhurungu nje bituma navuga ngo reka byitire bano ka hano je sindi sindi eta muga nk'umuntu usanzwe ari umusore do quartier ari umukuru w'igihugu ari utwara komine no kuvuga nimo mukuru w'igihugu uvuga ati jenga ndaza no tugenda ngira ngo none n'umusore do gutwara ku quartier ugereka ku ushaka kumenya kandi waje gutwara direkisiyo niya gutwara nabi wewe ugashobora kuvuga ati ninaka
nta magabije amakuru avuga naho yuko nkabipfuza canke bagaserura ko wabagomba kuzotora oya baburabuzwa harayo urumva wewe abashaka guhimiriza abanywanyi y'imigambwe yabo naho nina nizabo kuzotora oya uburenganzira bwabo sigwabo
ndeni wadai huko reti alifu huko mabeta angini mwini 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 ya agira abadi batuzari kundi
aliko mwurizo aliko mkulindira abaliku mgamuli kubutege tichanga bandi baifuza kuhimili za gutora ego wala vile kuriwe
bo nje mbuga ni mba abu kubutege tichanga bandi baifuza kuhimili za gutora ego wala vile kuriwe bafisi ule nganjira mungano kwa wala mbindi mbindi mbindi
donke rumba nta mwana n'ikinono kubgaho nta mwana n'ikinono yobamo
oya nta mwana n'ikinono
urakoze cyane urakoze cyane gose Olivier ugira umunsi mwiza
urakoze namwe
cyose kandi na Daniel kundi murongo wa telefone Daniel ikaze kujugira Amerika no mu kiganiro muri isanga
Yego, muraho.
Turashimi Imana.
Yego, mba ndabashimiye kuba mumpaye umwanya.
Mhm.
Ubwo ngubwo njyewe nagira ngo mvuge ku gitekerezo ku kibazo cy'ibirayi hano mu Rwanda.
Mhm.
Noneho mu Rwanda iki kibazo cy'ibirayi ni ikintu gikomeye cyane.
Mhm.
Ni ukuvuga ngo abahinzi barahangayitse. Njyewe hari ikintu gihari, hari ukuntu barimo kugenda bagafata abahinzi noneho bakabasinyisha ku kiro ku ijana na 35% ko ari cyo babaguriye. Noneho hakaba ikintu bita itekinika. Bagafata bagatekinika noneho bakabasinyisha ku ijana na 35% nyamara bajya kubishyura bakabagurira kuri 80%.
Ni mu karere kahe?
Ego
nyamaja hehe aho ibiriko birabagadane
ni mu majyaruguru. Noneho ikindi abatu noneho hari ikibazo gihari ngiye mbona ngiye nambabaza cyane. Ngiye hari iyo guverineri w'amajyaruguru anyomoza inkuru mwacijeho ngo yibiraye byabuze. Noneho akavuga yuko ngo nta birayi byabuze ngo nta n'ikibazo abaturage bafite. Ndebe rambabaza cyane ahantu abaturage bafatwa bagakinishwa n'abayobozi babakinisha nka mabigibigi. Ndebe rambabaza bagakinisha bagakina ku mbaro umuturage yakoze ahinga ntibahe agaciro inguzanyo umuturage aba banki aba yaragiyemo inguzanyo aba yaratse ibyo byose bakabyirengagiza. Ngiye biramba bazakurushaho
Daniele
hari ikintu njya mvuga reka nihutishe hari ikintu njya mvuga cy'ukuntu amaradiyo mu Rwanda abogamira kohereza mu Rwanda. Ngiye birambabaza cyane aho abanyamakuru bafata icyo guverineri yavuze bakabyemera umuturage yahamagara avuga ikibazo cy'ibirayi yuko gihari birimo kubura mu mirima ugasanga barumva ikibazo cya guverineri umuturage bakavuga ntabwo babyemeza nta nubwo babihakana aho kugira ngo bagende bafate bajye gukora inkuru icukumbuye bayizane abanyamoze ahubwo barunga mu rya guverineri abaturage ni ukuvuga ngo bakinishwaho mabigibigi n'abayobozi. Ndiye birambabaza iyo bakina imbaraga umuturage yabashyizemo ibirayi biraborera none hari ikintu cyantangaje aho guverineri aravuga yuko ibirayi iyo byeze bimara amezi ane mu murima bikongeye kamara amezi ane byeze ubu nivuga ngo amezi umunani ibyo bintu byabahehe muri logike byabahe ku birayi bishobora kumara amezi umunani ntacyo biraba.
Daniel
ibirayi iyo bimaze iminsi bihita bimera ibindi bikabura ubu ni ukuvuga ngo mu masoko turajya kugura ibiro nka bitanu tugakuramo nka bibiri byaboze ibindi byarasindiriye kubera ikibazo.
Daniel Daniel n'icyumviro cawe kandi ngira ngo abo vyegawe ko aravyumva ijuru rya Amerika ryari ryagerageje ku munsi wa kane gutumira abashikiranganji begwa n'ico kibazo bari mu n'abari bavyisabiye
barabatumiye ngewe nani no gutana kubabaza ubwanjye byarababaje kuba abayobozi bane bose nta n'umwe ugeze uboneka n'ubwo tubabaze
ariko nta kibazo tuzobandanya tubarondera n'ivyakunda batanga umuco bidakunze naho
ariko abaturage barabaye kandi barimo kurengana ubu uri umwaka utaha ibirayi n'ibibura bazashyiraho amategeko yo guhana utahinze ibirayi urumva kubera iki kubera barakajwe n'uko byatsiye ubusa abantu barimo baragenda barahunga amakereda agiye guteza amatambu yabo ahubwo umuyobozi arimo kwirirwa mana birambabaza murakoze cyane agiye amarira yaje ngaho maso nka buryo mvuga
nyurakoze cyane gose ku cyumviro cawe Daniel hijuru rya Amerika rizobandanya rirondera abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda begwa n'ico kibazo kugira ngo twumve umuco batanga kuko imyidogo yo murumva ko ihari. Washington DC hijuru rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga.
Mafuta uchukubiri nungera kuba wewe ufite nukuri ubarushisha nihigwe ufite gusegura nukuri rinagenda risama nana kimuzi cyuza turi kumwe na cyuzifuza nawe ru kany
Zerako aho muri aka weekend muri ko murakagira neza mumva ko muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenye azarasha mu tuno turirimbo kugira ngo tubafashe kumeregwa neza ni ikiganiro muri isanga turase kandi na Donatien ku murongo Donatien ikaze ku ijwi rya Amerika
ndabumva cyane murakoze
uhereye amajahe ga Donatien
uhereye mu karere ka Rurindo Majaruguru
mu gihugu cy'u Rwanda havugwa make. Niki umvira uterera na makuru dusabikaniriza cyane.
Nishimiye kubafata no kuba tuza. No kumira kuri gahunda zanyu.
Urakoze cyane rwose biratera intege ni nk'izahize gushika kunyotaga Donatien.
Na cyane na makuru mu duha umuye.
Urakoze cyane rwose ibyo bitera intege buri wese ngaha bigatuma tubandanya turyohora ibiganiro bitandukanye n'amakuru tubashikiriza kugira ngo ntitubashaye ko. Urakoze cyane rwose ugumize ku murongo.
Yego ndacyari.
Ndanye kumviriza ijwi Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu turabashikiriza ibitandukanye ku minsi itandukanye nyene umunsi wa gatandatu abari uwanyu mutubwira amakuru avugwa ahiwanyu amakuru atandukanye canke mukagira ico muvuga ku makuru aba yaciye kuri no radio twatwa abashikirije biciye mu biganiro canke mwanya wa makuru yacu atandukanye.
God, thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow.
Murabizi yuko uhinga buda sezerana ivyuma ntibisezerana amatelefone ariko aratugona ncuti bakunze ariko mwihangane uko tuza gushobora gukemura ico kibazo turaza kubandanya tubakura mukuru yindira mushaka kutucishiza ivyimviro vyanyu canka makuru mushaka kudusabikaniza kuri Facebook yacu muja kuri VOA radio yacu inosa kimenye muhinga bw'ivyuma ngo ivyuma birongeye gukunda kwizera ikazi
Murakoze cyane.
Uhereye amajahe kwizera.
Ndi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Mu ntara y'Iburasirazuba. Ni iciyumviro na makuru dusabikaniriza cyane.
Ni iciyumviro nagira ngo mbashimire Radio rya Amerika. Ku makuru meza mutugezaho n'ibiganiro bitugera ku mutima kandi bikatunezeza turabakurikira cyane rwose kandi turabafata gatanu kuri gatanu turabashimira kuri radiyo ibitekerezo byiza mutugezaho
urakoze cyane rwose kwizera nk'uko nari nabivuze intege nk'izo tuzitewe n'abatwumviriza bituma tubandanya tujyohora ibiganiro byacu tubemereye kuzokomeza gutyo nyine
Gusabisa murakoze natwe tuba tubakurikiye rwose ntabwo rushinge kubikuraho
urakoze cyane rwose
Imana ibahe umugisha
turawakiriye hakaba ari n'akanenge canke ico mushaka ko duhindura navyo nyene ntimwitinye murashaka kubitubwira mushaka kubicisha ngaha nyene canke mugacisha kuri radio yacu @gmail.com niyo email ya radio Ijwi rya Amerika
I give you glory yeah, 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 yeah. When I fail, I give you glory Cause I know you give me bread and butter You take me places, you never tire God, your blessings follow me every day Another contract, another payday Even if I can't afford for my kids I know tomorrow will be better Thank you, my God, thank you today
Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga aho muri hose kino kiganiro ni rwanyu amatelefone ntari ko aradukundira na cane cane mu Burundi ariko turabandanya dukora ibishoboka kugira ngo dushobore gukemura ico kibazo mukuri ndira turabandanya no turirimbo dutandukanye tubifuriza kugira weekend nziza akaririmbo ni aka Amlisten Vestin no muririmbyi kazi w'umurundi yatsindiye igihembo cha Isanganiro Awards igihembo agashimwe gahabwa mu Burundi abayashoboye gukora akaririmbo kagashimwa n'abakunzi bi radio Isanganiro uyu muririmbyi kazi abatari bake baramaze kutubwira ko bashaka ko tuzomutumira umunsi umwe kandi tuzobikora akaririmbo kiwe ni ivuga aririmba uturimbo tw'Imana
Como sazi wawe ni hobi ndoneka Dura Niwe gusa unaura Ninyishu Niwe gusa unabara Uriho Uriho Yatanumishe inyonga zawe Aminda kuingize nuvuge Uriho Uriho Yatanumishe inyonga zawe kuvuka Nuvuge Membura ngaminda yotewe Vuga, vuga Ijambo rimwe gusa
uradutunga kandi ibyuma ntibisezerana nta kundi ariko ni weekend twibaza ko tuno turimbo natwo duca tubafasha kuruhuka kumeregwa neza makuru atandukanye aho muri mushaka kuyaturungikira muwicishe kuri Facebook yacu nayo ni VOA radio yacu aho nyine murahacisha n'ibitekerezo ivyumviro bitandukanye ahandi mudushikira mubicishije mubicisha kuri radio yacu @gmail.com ikiganiro ni muri isanga
kumusazi wawe ni hobi ndoneka dura niwe gusa unaura Ninyishu Niwe gusa unabara Uriho Uriho Yatanumishe inyonga zawe kuvuka Nuvuge Membura mwamina yotewe Vuga Simbete yawe tata Kubirenge byawe ni ondambara ye Niwishe Pega nuwa na kumbaba ye Uzogeza gari Waminda kuingize nuvuge Uriho Uriho
Nuvuge, Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro bitandukanye tubatunganiriza kugira ngo mushobore gukurikira ibiba ijya nino iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu murakurikirana ikiganiro iwanyu mu ntara gitangura igihe cy'isaha indwi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha cumi naho turabashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika kwa Mungu ikiganiro muri Isanga hama rero kuva kwa mbere gushika kwa gatanu murakurikirana kushika kwa Mungu murakurikirana amakuru avugwa mu Burundi gice saha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda kuva kwa mbere gushika kwa gatanu naho igihe cyo saha 1:30 turabashikiriza amakuru atandukanye avugwa muri Afrika na cane cane no kwisi hose muraza rero muraguma hagufi ya maradio yanyu kugira ngo mubandanye mumenya ibiba ijya nino tubandanye dusaba imbabazi amatelefone yatwankiye kugira ngo mushobore kubandanya mudushikiriza ivyumviro bitandukanye mwongera mudusangiza n'amakuru avugwa ahiwanyu ariko bigakunda turongera tubakure
I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is surreal, don't you think so? Si no que me de ito na na. Sagera que zangu hit gonfite. Nunye merera, zaku konda pe. Be my lover, be my honey. Ira numba ubona munzozi mama kaboko oh baby you got it got it oh baby you got it oh baby you got it you got it
akabe no ngareho ncuti bakunze duce dusezerera ikiganiro iwanyu ikiganiro muri sangacu no musi kuri kano karirimbo garit twibaze yuko mwashobeye kuryoherwa muradutunga ku matelefone atadukundiye ariko abo twayaze mwakenuye cyane gose ndabatumire rero makuru ya saa 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muri ayo makuru muraza gukurikirana ivyerekeye ingene umupira uri kurahuza urukino uri kurahuza ekipe y'u Burundi Lydia Ludic na Rayon Sport yo mu Rwanda aho bizoba bigeza ni amakuru bacu ariko barabitunganya muraza gushaka kuvyumva tuza kandi kubabwira ivyerekeye imyerekano yiriwe iraba mu gisagara ca Bujumbura igamije kwiyamiriza ivyegeranyo bitandukanye bikogwa ni mashira hamwe atandukanye harimo RCR muraguma hagufi ya maradio yanyu na Lydiane Nahazwe muri studio y'indi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Innocent Kimenyi yakoze na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma turongera saa 12 mu makuru azobagezweho
baby baby buga ninda hari nami si aba mibi nda hari kuri kuri acho nakwima keretse keretse hari fitebe ndikuya ku mutima nagutuma nijima niyo mambi zatuma nzahora muzirikana niyo najya far away far away nagona kwibagirwa oh baby you got it got it oh baby you got it got it oh baby you got it you got it
VOA Afrique, les infos.